Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kuwa gatandatu n'igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icumi n'umwaka w'2024 cyuti namwe bagenzi mwashimye kurikira radio Zambia hagati ya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ibintu byasanzwe by'amakuru mu Kirundi mushyikirizwa na Jean Baptiste Bireha nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira hererano y'amatora y'umwaka w'2025 biriko isabwa gutangwa n'abanyagihugu gushaka kwabo nta siguro ifise mu gihe leta yatekanije amafaranga ni miliyari 38 zigenewe amatora yimirije kandi umuguseni ukaba waremeye ko ayo mafaranga akwiye. Ivyo bivugwa na Frederic Bavunyumvira arongoye urunani sefuri arusha inyuma y'urwandiko rw'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ahamagarira abarundi gutanga iyo ntererano gushaka kwabo. Nayo mu gisata kijyewe n'agateka kazi na muntu urupfu rw'umunyororo Joseph Nzigamasabo yitavye Imana ku munsi wa kane mu bitaro w'akarede i Bujumbura rutegerezwa kubazwa urw'ibohero ry'abubanza Samuel Kayanda yamwimirusha ko kuja kwivuza gushika aho aremba akitaba Imana. Ivyo bisabwa n'ishirahamwe Ukristu wakati Burundi aho rusaba umushikiranganji ubutungane guhasha bene iyo nyifato igayitse. Nayo mu gisata kijanye n'uburimyi amakenga ni yose ku barimyi bo mu ntara ya Muyinga bakaba bafise ubwoba ko batazoronka imbuto y'imbuka y'ibigori 53 ku matoni ngo 100 yaragenewe iyo ntara baronse amatoni 45 atarenga ngo arenguke aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata cha politiki. Frederic Bamvyumvira umwe mu naribonye z'umugambwe sawanya fodebu akabarongo yirunani sefura rusha aratangazwa n'imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko imigambwe ibanye neza kandi yiteguye guhiganwa idahezanyayo. Ibyo akaba aherutse kubivugira mu nama yagirishije abanyamigambwe. Frederic Bamvyumvira abona ko ibishikirizwa n'umukuru w'igihugu ari igihushane kibiriko biraba kuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariwo wonyene ukora amakoraniro atankomanzi. Uyu munyepolitike akabona ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashaka kwerekana isanamu nziza yiwe n'igihugu kurikira.
John nibaza ko uyu munsi avuga igihushanye cibihari ku mvo abigira nkana kugira ngo ntiyerekane isanamu mbi igihugu kandi ari mbi, yerekane nziza nawe yerekane mwiza yuko ari kumwe n'abanyagihugu. Abanyagihugu ari kumwe nibande? Nibande ko ari we nyene abanyagihugu bidoga bidogera kuko ari we yabwirizwa kubatunganiriza, ariko asa n'uwaciye azibukira ajyamo mu ruhande rwo kwidoga aho kujya mu ruhande rwo gutunganiriza abanyagihugu. Uwo mukino witwa ngo iki? Nibaza ko uwo mukino yowureka. Igambwe yoyo rero na manda yumva ivuga iridoga, ndetse ikibazo kigira kabiri ngaho nyene iki kijanye n'ingene seni yashizweho. Mbega anezegwa gute nuko abo bakinnyi baba barimo barakina igihe abasifuzi baba bari muri wa mugamo ari wa bwa ruhande ruriko rurakina. Fata impande zibiri ziriko zirakina, hanyuma ufate mu ruhande rumwe ukuremwe abasifuzi bo mu gihugu bo mu ntara bo mu makomine ubakore mu ruhande rumwe, urundi ruhande ruzonezerwa ngo rugiye gukina kandi bazi neza ko basanzwe n'abasuma. Oya, nyereka rero ibyo ariko aravuga. Nibaza ko n'ubundi buryo bwo kuhenda abantu n'ukuri no guhenda abantu ndabivuga uko kuko ibihari ku rubuga arabizi.
Frederic Bamvyumvira aranatangazwa kandi no kubona umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu yarasohoye urwandiko rusaba abanyagihugu gutanga intererano kugoshaka kwabo y'amatora y'umwaka 2025 mu gihe itegeko rigenga amafaranga mu gihugu cyatekanije guha umuguseni imiliyari 68 kandi uyu mugwi ukaba warashimye ko ayo mafaranga akwiye. Frederic Bamvyumvira abona ko ahubwo abanyagihugu bazuyatozwa ku nguvu bikaba itegeko n'ubunyene dusubire tumwumvirize.
Narabonye itegeko rigenga amafaranga mu gihugu, iryo tegeko mu bisanzwe ryaratekanije amafaranga rizoha rya seni, kandi iyo seni iravuga iti twebwe ku ruhande rwa seni ntitwidoga, ati nta makenga dufise, ati amahera baduhaye arakwiye. Ni ukuvuga ni miliyaridi 68 zategekanijwe kuri icyo gikorwa. None ko ayo mafaranga ategekanijwe cabagaruka kuyatoza abantu gute? Mugabo bakavuga ngo ni ukushaka, ariko turazi ko ba misi yose bavuga ko ari ugushaka. Mugabo hageze mu gihugu hagati rica riba itegeko rikaziba ingufu, ko bavuga bati utayatanze nawe ko ntacyo uzakora nka ku ikomine. Ni ukuvuga bimwe umunyagihugu afisiye ku burenganzira baca babimwima, kandi hejuru bari banditse ngo ni kugushaka, umushikiranganji yanditse ngo ni kugushaka. Uyo muntu abigize ku nguvu nawe ntakurikiranwa. Jewe kuri ikibazo cy'amafaranga nagira nsaba abanyagihugu, igihugu azi ko atayafise arareka kuyatanga, kandi ababwira ati jewe ntayo mfise ntaho noyakura. Hanyuma gutyo bije hejuru tubimenye, tumenye ingene barya abantu womega nta kindi kibageza cabazanye atari kununuza ubuzima bw'abanyagihugu. Utwo umunyagihugu twamutunga abantu cabaga bati imisi yose ni zana 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 zana.
Sandukira igisata cy'agateka kazi na muntu umuyobozi w'ibohero rya Bubanza Samuel Kayanda ategerezwa kubazwa urupfu rw'umunyororo Joseph Nziga Masabo. Ivyo bisabwa n'ishirahamwe Akati Burundi nyuma yaho uwo munyororo afiriye ku munsi wa kane mu bitaro rw'akarere Bujumbura aho yariko aravurizwa. Jean-Claude Ntiburumunsi yajeje igisata c'amategeko muri iryo shirahamwe amenyesha ko uwo mufungwa yajanywe muri ibyo bitaro amaze kuremba cyane kubera uwo muyobozi w'ibohero rya Bubanza hamwe nabo bakorana bari banse ko avuzwa. Jean-Claude Ntiburumunsi agasaba umushikiranganji kubutungane gutuza iyo ngendo igayitse no guhana by'akarorero abayigendera.
Uwo mugwayi rero yarasanzwe apfungiwe mu bohero rya Bubanza, yaragwaye hafi igihe asanzwe agwariye muri iryo bohero, no kugira ngo bamureke ngo aje kuja kwivuza mu bitaro bya Bubanza bibamo ingorane. Baramuretse naho nyene kwa muganga aho yaragwariye mu bitaro by'i Bubanza, barabona yuko atakirine bariko baramufasha, bafata ingingo yo kumurungika ku muganga iyo babishoboye mu bitaro bikuru by'i Bujumbura. Aha rero ubutwari bohero rya Bubanza ararengwa yuko uwo munyororo atamuha transfer kugira ngo aje kwivuriza i Bujumbura, aho baba bishoboye kumupima no kumuha umuti no kubona icyo agwaye kugira ngo bamuhe umuti ushobora kumukiza. Hanyuma mbere no twebwe muri Akati Burundi turasemerera iby'ubusa nta ntibaga icyo bumva, ahubwo mbere baco barungika ujejwe iby'imibano hamwe n'ubutwari gipolisi mu bohero kugira ngo baje kumukura mu bitaro ku nguvu. Ariko rero abaganga barabankira baca bamurekerayo, umugwayi nawe aguma aremba, hanyuma barapfa kwemera ko bamurungika kwivuriza mu bitaro babishoboye i Bujumbura. Mugabo babija kuvyemera ruko yamaze kuremba gose, niho rero havuye havamwo urupfu rwiwe. Birababaje cyane rero kubona umuntu bahaye kugira ngo arabe ko nyororo bashobora kubaho kuby'amategeko abarekuriye babironke ariwe ahindukira abakorera ikibi nk'icyo, ku buryo bareka kugira ngo bicwe n'indwara kandi hariho n'uburyo bwo gushobora kubavura, ntibirwe barasindikara cyangwa ngo bitabe Imana. Ibyo rero byakozwe bihungabanya agateka k'abanyororo, muga kandi n'ibintu ubona ko amategeko badagishaka no kuyabona mu maso yabo basigaye bigize ibyo bashaka. atwovuga nk'amategeko bitiriye Mandela aho avuga yuko munyororo wese ateza kuronka aho yivuriza kandi akaronka n'imiti n'ukuntu yivuza bisanzwe biriho mu gihugu. A rero ubutwari bo hero rya bubanza Samuel Kayanda yarimye ubushobozi arima uruhusha ndigamasabo gushikaho yitaba Imana adusaba yuko ubushikiranganje bw'ubutungane busanzwe aribwo butwara uwatwari bohero rya bubanza eka mbere n'abandi bakozi bose bo mu bohero baba baragifashe barabigizemo uruhara kugira ngo ndigamasabo Joseph ntaronke uburenganzira bwo kwivuza ko bihanirwa bisunza amategeko yo mu gihugu aho niho bazobaberekanye yuko bariko barubahiriza agati y'akazi na muntu andi hoho n'abariko barabakingira ikibaho rwego rwo hejuru bamenye yuko nabo nyene ejo canke hirya y'ejo bishobora kubahindukirira. Hatwagomba kwibutsa yuko umuntu n'aho bari mu ibohero agateka kiwe gateza kubahiriza amategeko ibyo murekurira bateza kuyamuha ebwo rero twashaka gusaba yuko ubushikiranganje bw'ubutungane bwo kwikubita gashi kugira ngo ibi bintu biriko biraba baviyamirize cyane mu kubyamiriza naho nta kundi ataruguhana babivuye inyuma abariko barakora ibyo bintu.
Ano makuru tuyabandanije mu gisata kijanye n'uburimi aho abarimyi batari bake bo mu ntara ya Muyinga bafise amakenga menshi ko batazoronka imbuto y'ibigori byimbuka kandi 53 leta ikabiherutse kumenyesha ko yazaniye abarimyi ku giciro cy'amafaranga 420 ku kilo ku matoni 100 iyo mbuto yari ikenewe muri iyo ntara ya Muyinga ngo habonetse iyaba amatoni 55 gusa. Mu biro by'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Muyinga basaba abarimyi kutarera amaboko ahubwo ko bokoresha n'izindi mbuto z'ibigori zemewe bidonido na Josephine Jones Munzimana. Tumira mate hanyuma tubandanye n'amakuru twateguriye.
Umunezero bari mwibo mu ntara ya Muyinga bagize bumvise ko leta yabazaniye imbuto y'ibigori yimbuka cyane yitwa pande 53 ku mafaranga 420 ku kilo wamaze umwanya urumerumara. Imbuto y'ibigori yaronkejwe intara ya Muyinga ngo ntirenga amatoni 45 nkuko amakuru ava mu buyobozi bw'intara bujejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi avyemeza. Abo barimyi biduga bavuga ko leta yababeshe ko izobaronse imbuto zimbuka ku bwabo abadandaza ngo bazoguma bazimba nkuko byahora ariko ikiro cy'imbuto ya pande 53 bakigura amahera 25,000 ku kilo nkuko uyu murimyi abivuga.
Urumva rero ko leta isa n'iyaturitse iyo mbuto tutavuga ko twaronse imbuto ku giciro giciriritse nk'uko twabyibaza leta ikibivuga. Tufashe nk'aha muri komine Muyinga bumvise ko uyu mutumba wose uzoronka ibiro bitarenga 160. Urumva rero n'ingorane tugasaba leta ko yokongereza iyo mbuto ikatuzanira iyindi mbuto tukaronka imbuto ikwiye kugira ngo abadandaza barye kubandanya baduca amaboko.
Umuyobozi w'ibiro by'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi Roger Sendegeya aremeza ubukene bw'iyo mbuto iherutse kuzanwa na leta ahavuga ko intara ya Muyinga yaronse hafi cya kabiri cy'imbuto yari ikeneye.
Ya Muyinga turamaze kuronka itoni zishika 44. Imbuto yabonetse niyo tubona abarimyi bari bakeneye kugira ngo bashobore gutera aho batekanyije. Imbuto yashari ku rugero rwo hasi, hariho abarimyi batazoshikirwa kubera ko imbuto yabaye iraboneka ari nkeya. Ni ukuvuga ntibari buyironswe bose kubera ko ari nkeya. Aho ngaho nyine rero dusaba abarimyi nuko abatoshobora gushikirwa n'iyo mbuto y'ibyagwa baca duhimiriza yuko baca bagenda babandanya baca kuzigura ku bagwiza mbuto dusanganye hano mu ntara bagwiza imbuto kama z'ikirundi kuko nabo nyine harimo bafise imbuto nziza.
Roger Sendegeya atera kama abarimyi batazoronka imbuto ya pande 53 ku giciro cy'420 kwitura nyabuna abagwiza mbuto basanzwe bakorera mu ntara ya Muyinga kugira bariho bagurira imbuto ngo kuko nabo bafise imbuto nziza kandi zimbuka cyane.
Inzamba
uyu ni umwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwarimu, umunsi uhimbazwa uko umwaka utashi igenekerezo rya 5 gitugutu. Ku isoko mugishikizwa na Edi Claude Ninahazo.
Ku isoko, ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya 6
mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Injamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kwigenekerezo rya gatanu ukumwa gutashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe umwigisha mu Burundi. Abigisha baracafise ibibazo bitari bike, baba abigisha canke amasendika y'abigisha bose bavuga ko bakora umwuga udahabwa agaciro mu Burundi umuntu agereranije n'abandi bakozi ba leta. Muri ingorane bahura mu kazi kabo zo bari zihe, ni gute ingorane zituma kano vera kindero gatituka mu gihugu? Ivyo bazo byose nivyo tuzakurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu migerekerezo rya gatanu bitugu tumwaka w'2024. Mukaba mugira mu gishikirizwa na jewe Edi Claude Ninazwe kaze. Ikivugo catowe uno mwaka kigira giti ijwi ry'umwigisha rihabwe agaciro mu ntumbero yo gushyira ku masezerano mashasha. Abigisha baganiriye n'urunani rw'imenyeshamakuru bamenyesha ko uyu munsi atatu sigura mu buzima bwabo, kuko inguvu bakoresha atawuzihuriye n'ingene bafashwe mu buryo baronka.
Kanavuga ko rero umwigisha abayeho mu buzima bugoye cyane, turaje ibintu byose byankenerwa kumwe na zagiye biraduga biciro, umwigisha akaba atigeze adugereza umushahara biboneka, ugasanga ibintu byose amazu yaduze. Umwigisha nta mwigisha ashoboye kubaka inzu, naho yosaba ideni bakamukata umushahara wose, ntibikunda ko ashobora kubaka inzu. Dufite intambamye rero ko abigisha atari bake baguma baheba n'ubuzi bajya mu bindi bihugu kwisumamo iyo babonye ko ubuzima bwanse.
Umwigisha akazi ajejwe kuko amazinduka igitondo ataha umugoroba aje kwigisha abana b'igihugu no kunyina karamurusha. Karamurusha kumvuze uko uburyo afise arusha ku kwezi na leta ari uwo mushahara ari ntica ntikize, adashobora kuba yosuma muri uwo mushahara ngo yongere aronkemo n'amafaranga yo kwinguruza, aho naho tutavuze mu kibano aho nk'umubanyi yagize ingorane cyangwa yagize urubanza rwiza yamategereza naho nyene kwerekana yuko hari shaterereye.
Kandi amushimira leta y'Uburundi ko yashoboye gushyira mu ngiro umugambi ujyanye n'ivuganisha imishahara y'abakozi n'umwarimu adasigaye inyuma, ariko nubwo bitarahera byose dusaba yuko ibice bisigaye babikora kuko nabyo barabyemeye. Hanyuma muri kino gihe umwigisha tukava yuko ari umukozi abayeho nabi gusumba abandi cyangwa yaba nabi gusumba abandi, ariko ntiturashika ko umwigisha yishimira umushahara ahembwa, kuko ukwezi guhera yamaze ucama amadeni basanga barabiyama amadeni hari umugambi arangura kubera umushahara udakwiye neza.
Twanegura cyane ukungene indero y'icyataka novera ugiye kuraba ingene ibibazo bya leta biriko birakorwa batafatirako. Biragaragara cyane yuko abana bariko basohoka ubu ata bumenyi bukwiye bafite. Ku bw'ibyo bisaba leta yuko ibategurira amarokokoma ku bijyanye n'indero, bakaraba uyu mugambi w'ibivyigwa bahinduye ko haco bafashije, bakaza co bafashije abandanye basabwa co bafashije abahindura. Kandi tubasabe ko umwarimu wabatwa ijambo kugira ngo tubere ibyiyumviro, kuko nawe harabwiwe rero nini cyane mu ndero.
Urunani rw'amasendika y'abigisha mu Burundi FENASEB ruremeza ko abigisha benshi bakora umwuga wabo mu bibazo byinshi harimo n'ubukene. Antoine Manuma arongora urunani FENASEB ngo birababaje ko leta ibandanya yica amatwi ku bibazo by'abigisha.
Ubwambere agahembo k'intica ntikize, umwigisha abayeho mu buzima bugoye bigatuma yama mu ruhagarara gutyo ntashobore kurangura neza imirimo ajejwe. Umugambi wo gutunganya imishahara uheruka gushigwaho nta kinini wamwunguye, kuko wabangikanye n'iduga ry'ibiciro ku bintu byankenerwa. Hakenewe itunganywa ry'imishahara rifatiye ku buzima tugezemo. Akazi k'umwigisha gasaba kwitanga, ivyo navyo ntibishoboka igihe yamana mwitwarariko wo kubaho no kubeshaho abiwe. Muri ico gihe nta musaruro mwiza umwitegako. Ubwa kabiri, abigisha bahawe ubuzi butari bwo muri wa mugambi wo gutunganya imishahara. Abo bigisha ni benshi nabo nyene ivyo kubatunganiriza bivugwa ku munwa ariko ntibijya mu ngiro mu gihe bagumye buzuza intonde babisabwe n'ubushikiranganji begukira. Harakenewe inzira zirashe zotuma icyo kibazo kiva mu nzira. Ubwa gatatu, iminyanyuro z'ivyigwa n'ubuhinga bwo kwigisha zitigwa neza. Kugire izo mpinyanyuro z'ivyigwa n'ubuhinga bwo kwigisha zigira kanovera, mwigisha yategerezwa kugiramwo uruhara. Ariko ubushikiranganji bw'indero bubicishije kubisata bijejwe izo mpinyanyuro, uriyobagiza intererano y'umwigisha igihariwe adishira mu ngiro, agaca yikorera umutwaro w'ibihengeri bigatuma turagirika aburi icafata n'icareka. Naho nyene umwimbu ucuba muke. Bwa kane, ibitigiri by'umurengera by'abana mu mashure kubera ubukene bw'ibirasi n'abigisha bakwiye bituma abana bose badashikirwa n'inyigisho na mwaburya n'intebe usanga zidakwiye. Bwa gatanu, ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho. Ntawo kwibagira ko ibikoresho mfashanyigisho bituma umwana atahura ivyigwa ahabwa n'umwigisha, ikoroheza umwigisha mu gukoresha n'ubuhinga bwo kuzitanga. Ntawo kwitega akanovera k'inyigisho igihe bibuze. Bwa gatandatu, ugufata minenego ikibazo c'abigisha bakuwe aho bakorera mu mwaka wa 2016 na 2017 bakajanwa ahandi ku nguvu, mbere bamwe bagatandukanywa n'imiryango abandi bagashirwa kure yaho basanzwe baba. Abo bigisha bararushe kubera ubuzima bubi babayemo. Ivyo gutunganirizwa bivugwa mu majambo gusa ariko ntibishigwe mu ngiro. Umushikiranganji w'indero yaheruka kumenyesha ko ukeneye gutunganirizwa azobicisha ku murongo wa telefone, ariko iyo nzira ntihagije, hakenewe ubundi buryo bibangabangana. Ibibazo mu gisata c'indero n'inyigisho ni byinshi. Urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASED kwama kwateye akamo ababijejwe kugire babitorere inyishu, ariko ntikumvirwa. Nivyo tuganiriye abajejwe indero ntibabifatireko. Leta niyifate nkama icivugo cy'uyu mwaka kuko nta nyishu zirama ku bibazo bihanze igisata c'indero zishoboka igihe umwigisha canke abamusemkira batumbirijwe. Ni ngombwa habe ibiganiro bikenewe n'amasezerano aboneke uko byagenze muri kahise. Mu Kirundi baca umugani ko ibigiye inama bigira imana.
Mu gihe umwigisha w'umurundi abandanya kugira uruhara mu gutanga ubumenyi mu mashure, ibibazo agira ntibyari bikwiye kwihozwa. Ingingo zitomoye zirakwiye gufatwa kugira indero n'ubumenyi bw'akanovera bushigwe imbere. Tubibutse ko umunsi wahariwe umwigisha washyizweho n'ishyirahamwe UNESCO mu mwaka w'1994 mu kwibuka iterwa ko ry'umukono ivyashitswe ko mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba akazi OIT hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNESCO yari yashizeho ibijanye n'uburyo bwiza mu kazi k'umwigisha byari byemejwe ku genekerezo rya gatanu gitugutu umwaka w'1966. Mu gushyira uwo munsi, ishyirahamwe UNESCO ryashaka guha agaciro uruhara rw'umwigisha mu iterambere ry'igihugu kugira ibibazo umwigisha camwo bimenyekane no gusaba amaleta gushigikira umwigisha no guteza imbere indero. Ni na hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko bariko mu gushikirizwa na Edi Claude Ninazwe n'abahisango ku munsi wa gatandatu uza naho utaha.
Cari ikiganiro ku isoko.
Mbere yo gusozera n'amakuru dukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukamushikirizwa na Audace Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese murano makuru yanditswe n'imyesha makuru muri Nondwi. Turatangurire mu gisata c'indero aho ikimenyesha makuru iwacu kivuga ibura ry'abigisha mu Burundi ryabaye imenamutwe. Amashuri yisumbuye atari make, ivyigwa bitari bike ntibyatangwa kubera kubura abigisha. Amashuri amwamwe asigaye yikora kubakutsa kivi. Imbere y'inama nkenguza amateka umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana ku igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kw'icyenda guheze yamenyesheje ko ubushikiranganje arongoye gutegekanya guhakazi abigisha 630 mu gihe hakenewe abigisha 12,000 avuga ko igisata c'indero kize imbere mu bihambaye mu buzima bw'igihugu ariko ikibabaje nuko akanubera k'inyigisho katitutse cyane tuve mu by'indero tuje mu mpunzi ziri na Kivale mu gihugu cha Uganda nkuko SOS Media kivyandika abarundi barenga 2,000 basaba ubuhungiro muri ico gihugu barabwankiwe benshi muri bo nabahunze mu 2018 leta ya Uganda ngo nticihutira gutanga ubuhungiro kuko ibanza gutohoza neza icatumye abo barundi bahunga ngo nacyo gituma nkuko SOS Media kibivuga kubashika 5,000 basabye ubuhungiro ibice 99% bimwe ubwo buhungiro ariko rero igitangaje ngo nuko abanyekongo abasudani aba Ethiopia aba Somalia nabo muri Eritrea babuhabwa atamananiza barinze gusabwa amakuru yanditswe n'imyesha makuru tubabandanye na Burundi Echo kivuga ko kubona ibiciro by'ibifungurwa byaraduze ku rugero rudasanzwe ari nko gukorera umusaraba abanyagihugu cyo kimenyesha makuru cyaragendeye ababa mu gisagara cha Bujumbura gitemberera abaremye isoko bita Kotebu iri muri quartier Ngagara ya kabiri abavuganye naco bemeza ko kubaho muri kino gihe bisigaye rugufundikanya bemeza kandi ko ibyo duzwa byaturutse hanini ku ibura ry'igitoro n'amafaranga y'agaciro byibonekeza mu gihugu basaba leta gukemura ibyo bibazo bakigisha abanyagihugu kuri makijambere kindi ngo nuko iyo leta yonsa abanyagihugu umwavu hakiri kare imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru ABP Info cyanditse ku banonotsi baheruka i Paris mu gihugu cy'u Faransa mu mahiganwa mpuzamakungu Jeux Olympiques Didier Sekera ajeje izo nkino mu Burundi arasigura muri make ingene byagenze abarundi bitavye izo nkino ngo nindwi mu gisata cyo gutegana n'imyereka bita judo hitavye umwe muco koga bita natation hitaba babiri nayo muco kwiruka bita atletisme hitaba bane muri ibyo bisata bibiri bya mbere ngo nta cizere yari afite cyo gutahukana umudari agereranije abari bitabye mu mahiganwa n'abo barundi n'aho abo barundi bafite umwanya mwiza ku mugabane wa Afrika icamubabaje ngo nuko abanonotsi bane bose bari kwiruka imetero nyinshi bose baciye bagwara imbere y'amahiganwa ni kuri iyo nkuru tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi nakuze mwese mwayumvirije udase n'imbona mwari kumwe nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muri hose naho ubutaha kuri Radio Inzamba agateka kawe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Inunga hakwenshi n'inyamakuru bitandukanye ku rundi duce dusozera ano makuru nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ano makuru mwayashikijwe na jewe Jean Baptiste Biriha mugire aho muba mubahwe mu byanye n'umubanyu na weekend nziza murakoze